imuva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ifide niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu Aris Bigirimana dushikiza makuru yo hijya no hino adufitiye muri aka kanya
Mwanamutse Fideli amakuru agizwa hanini na yavugwa mu karere ka Afrika abantu 13 barafuye mu mishyamirano y'amoko yamaze iminsi 3 mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abatari bake barakomeretse amazu arenga 50 araturirwa gushika ku mushinge amoko adacana waka yaba lingotebe n'abakungu yaratemanye n'imipanga kuva ku munsi wa mbere gushika kwa gatatu muri territoire ya Kungu nkuko byatangajwe na Jean-Pierre Elongo ayirongoye Elongo avuga ko ayo moko ari muri iyo mishyamirano yo gupfa ubutaka kuva mu mwaka w'1982 1982. Somalia yaributse ejo ku itariki ya 14 y'ukwezi kw'icumi imyaka 4 irangiye habaye igitero cy'iterabwoba cyahitanye abantu 587 gikomeretsa abandi 1000 i Mogadishu mu 2017 iyo bombe yari yatezwe mu ikamyo mu masanganzira y'amabarabara akunda kuba arimo abantu benshi isambura amazu nka yose yarahegereye nta numwe yitiriye icyo gitero ariko leta ya Somalia yamayagiriza ibitero nk'ivyo umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab itangazo ryasohowe n'ibiro bya perezida ejo ku munsi wa kane ryasabye abanyagihugu gufasha abajejwe umutekano mu twigoro barimwo two guhasha iterabwoba tukibandanya ku makuru y'iterabwoba abasirikare bo mu manuko bwa Afrika bagiye kugwanya iterabwoba mu buraruko bwa Mozambique bazogumayo kugeza babonye ko umutekano ugarukanywe ishyiramwe ry'ibihugu byo mu bumanuko bwa Afrika SADC ryabivuze ejo ku munsi wa kane Mpfo Molomo arongoye inteko za SADC muri Mozambique yavuze ko iterabwoba rikibangamiye ico gihugu amakuru ku magara y'abantu leta z'umwe za Amerika yaremereye umwe bwa Afrika impano y'amadoze imiliyoni 17 y'urucanco rwa COVID-19 yakozwe n'ihinguriro ry'imiti ryaha muri Amerika Johnson and Johnson Presidency ya Amerika White House yabivuze ejo ku munsi wa kane inyuma y'umubonano Perezida Joe Biden yahaye mugenzi we wa Kenya Uhuru Kenyatta izi ziciye zishikana ku gitigiri cya doze imiliyoni 67 Amerika imaze gufashisha umugabane wa Afrika muri uyu mubonano nyene Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko Amerika ibandanya gufashanya n'abandi mu rugamba rwo kugwanya ikiza cya COVID-19 ishyiramo impuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS bigereranya ko imiliyoni 57 z'abantu muri Afrika arizo zimaze kwandura umugera wa COVID-19 barenze ibitigiri byama byatangajwe ko Afrika imaze kuronka abantu miliyoni 8 gusa banduye uwo mugera amakuru kugateka kazi na muntu leta z'umwe za Amerika itegekanya gusubira mu kanama ka ONU kajejwe agateka ka muntu mu kwezi kwa mbere leta ya Donald Trump yakuyemo Amerika mu mwaka wa 2018 umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yavuze cyo ku munsi wa kane ko bazokora n'inguvu nyinshi kugira ngo kanama gashike kuvyo kiyemeje cyo gushigikira abagwanya akarenganyo n'ubwicanyi bibonekeza mu bice bitari bike ku isi nawe intumwa ya Amerika muri ONU Linda Thomas Greenfield yavuze ko gusubira muri ako kanama ari gushitsa ibyo Perezida Joe Biden yemereye Abanyamerika igihe yiyamamariza amatora yamushikanye ku butegetsi kimwe mu by'akanama ka ONU kajejwe agateka ka muntu kanebagugwa ko nuko bamwe mu bahungabanya ako gateka nyene ari ibihugu bihurikiye muri ako kanama nyene kimwe mu byatumye Amerika iva muri ako kanama mu 2018 ni nyuma yaho gatanguriye kwiweza amabi Isirayeli ikorera abanye Palestina.
Aloisi Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hijya no hino ku isi. makuru yo mu biyaga binini. Sosiyete ikora imiti yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Moderna ivuga ko u Rwanda, Senegal na Afrika y'Epfo bishobora kuba ibibanza izoshiramwo ihinguriro ryayo ikora incanco muri Afrika.
Inkuru ni ukuvuga ngo tuyakira neza kuko ni inkuru ije gutuma ngira ngo injanjo zegera cyane ibihugu bya Afrika ari abantu bakiye cyane bamaze kuronswa izo njanjo.
Uyu ni umuganga w'umurundi Dr. Frank Nziza akurikiranira hafi amakuru ajanye n'amagara y'abantu muri rusange na yerekeye ikiza cya COVID-19 cyane cyane. Mu Rwanda urwego rujejwe amaperereza mu gihugu RIB rwarataye mu mvuto Nsengimana Theoge na fise umuhora wa YouTube witwa Umubavu TV ari kumwe n'abandi bantu batanu. Burundi ejo kuwa kane bwarakiriye incanco za mbere zikiza cya COVID-19 zigera ku 5,500 zitanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda urwego rujejwe amaperereza mu gihugu RIB ku munsi wa gatatu rwarataye mu mvuto Nsengimana Theonest afise umuhora wa YouTube witwa Umubavu TV ari kumwe n'abandi bantu batanu. RIB ivuga ko bose bagirizwe icaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yadukwirikiraniye iyi nkuru.
Umunyamakuru Nsengimana Theonest yatawe muri yombi ku mugoroba wo kuri wa gatatu yari kumwe n'abandi bantu batanu. Amakuru ijwi rya Amerika ryahawe n'umuyobozi wa Darf Murinzi Madame Ngabire Victoire agaragaza ko bafashwe bandi batanu benshi ari abarwanashyaka ba Darf Murinzi. Umuvugizi w'ubugenzacyaha bw'u Rwanda Murangira Thierry yabwira ijwi rya Amerika impamvu y'iryo tabwa muri yombi.
Nsengimana Theonest yafatanywe n'abantu batandatu, uyu akaba ari nyiri Umubavu TV ikorera kuri murandasi. Abo bafatanywe Sibomana Sylvain, Bucubangana Alex, Hagenimana Hamad, Ndayishimiye Jean Claude, Watuje Joyeuse. Aba bose bakaba bari mu mugambi umwe, bose bari bari mu mugambi umwe wo gutangaza no gusakaza amakuru y'ibihuha agamije gukurura inzangano no guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda bakoresheje imbuga nkoranyambaga zitandukanye.
Murangira ntiyavuze ibyo batawe muri yo batangaje byabaye imbarutso y'ifatwa ryabo, ahubwo yasobanuye ko bafashwe nyuma y'iperereza RIB yari imaze iminsi ikora. RIB ivuga ko iryo perereza ryari rigamije kureba ibyaha bikorerwa kuri murandasi, akaba ari byo byashingiweho batabwa muri yombi. Mu bafatanywe n'uyu munyamakuru humvikanye izina risanzwe rizwi mu Rwanda rya Sibomana Sylvain. Uyu akaba yarahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka ritaremerwa mu Rwanda rya FDU Inkingi. Iri shyaka ryahoze riyobowe na Madame Ingabire Victoire Muhoza mbere y'uko ashinga iryitwa Darfa Umurinzi. Umuyobozi wa Darfa Umurinzi Madame Ingabire Victoire mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika yagaragaje ko atari Sibomana wenyine wafashwe, ko n'abandi bari kumwe bafite aho bahuriye n'ishyaka rye.
Ntabwo ari Sylvain gusa, harimo Sylvain Sibomana, harimo Rukubanganya Alexis, ni umuntu uduhagarariye mu Burasirazuba, harimo Hangimana Hamada mu Rwanda cyangwa usanzwe, harimo Ndayishimiye Jean Claude nawe no mu Rwanda cyangwa usanzwe, Watuje Joyeuse we yari umudamu w'inshuti yanjye ukunda kuza kumfasha hano mu bintu administrative.
Ni ukuvuga ngo bariya usibye uriya munyamakuru abandi bose n'abarwanashyaka banyu?
Abandi bose n'abarwanashyaka bacu. Damu nawe ntabwo ari mu Rwanashyaka, inshuti yanjye ariko akunda kuza kumfasha. Kugeza ubu byantunguye ngewe, urabona tumaze igihe muri COVID abantu ntibahura. Ndongo kubyumva byanyobeye, ntabwo ndi kubyumva, ntegereje ko avoka ambwira ati wenda barabariga ikintu y'ikisi mbizi.
Abo bose mwarimukanye muri Darfa Umurinzi?
Muri aba bose bafashe Sylvain niwe mu wari umaze igihe twabanye muri FDI muri Darufa. Abandi bose ni bashyashya binjiye muri Darufa rwose, na abajene ntekereza binjiye muri za 2019.
Sibomana araherutse gufungurwa nyuma y'imyaka 8 yamaze muri gereza ashinjwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda arwangisha ubutegetsi buriho. Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya niba Sibomana ndetse n'abagenzi be bafashwe ibyo bakurikiranyweho bifitanye isano n'ishyaka babarizwamo. Murangira abiduhe ibisubizo.
Mu byo nagutangarije, nta mutwe wa politiki nigeze mvuga, nta naho bihuriye. Abafashwe bafashwe kubera ibyaha bakurikiranyweho, ntaho bihuriye n'imitwe ya politiki bashobora kuba barimo. Kandi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha iyo rujya kugenza ibyaha, iyo rukurikiranyeho umuntu ibyaha ibyo byose aba yakoze, ntirubanza kureba ngo uri muwuhe mutwe wa politiki cyangwa nta mutwe wa politiki urimo.
Umuvugizi wa RIB yasobanuye ibihano bitegereje abaregwa mu gihe ibyaha byaba bibahamye.
Ni ibyaha bitatu bifite ibihano bitandukanye. Igito gifite gihanishwa hagati y'imyaka 3-5, igikuru ni hagati y'imyaka 10-15. Ubwo rero urukiko ni rwo ruzagena bihano bashingiye ku byaha bazahamwe.
RIB yatangaje ko abafashwe bafungiye kuri station ya Remera na Kicukiro n'icyo kwiperereza rikomeje kugira ngo dosiye yabo ishyikirizwe ubushinjacyaha, itabwa muri yombi ry'umunyamakuru Nsengimana ndetse n'abandi bantu batanu bari bwumwe rije rikurikira ibyari biherutse gutangazwa na RIB, aho uru rwego rwaburiraga abantu bose baba abanyamakuru cyangwa abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda kuba umuyoboro w'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Si ubwa mbere umunyamakuru w'umubavu Nsengimana atawe muri yombi, kuko mu kwezi kwa kane umwaka ushize yafashwe akurikiranyweho uburiganya aza kurekurwa mu kwezi kwa gatanu k'uwo mwaka agizwe umwere n'urukiko. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Assumpta.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Uburundi ejo kwa kane bwakiriye incanco za mbere zikiza cha COVID-19, izo ncanco zigera ku 500,000 zatanzwe n'igihugu c'Ubushinwa. Atagihindutse nk'uko bimenyeshwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu mu ndwiza, niho umuntu wa mbere azokingirwa umugera wa corona muri ico gihugu. Ido nido kuri iyi nkuru n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya, Eloge Wirikanez.
Tangaje rw'umutekano rya kuvendera ko bucyasanzwe n'umukuru w'umurwi w'igihugu jeje kurwanya ikiza cya coronavirus ari kumwe na mugenzi w'amagara y'abantu, nibo bakiriye umfashanyo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yari bitwa mu bubiko bw'imiti bwa mu kigo cy'igihugu kigejwe incanco. Xavier Crispin aserukira mu Burundi ishyirahamwe mpuzamakungu yita amagara y'abantu ku isi OMS, yavuze ko ubwoko bw'urukingo rwatanzwe ariko Sinopharm rwemewe ku isi yose.
Ce vaccin est un vaccin homologué par l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc c'est un vaccin valable comme tous les autres vaccins dont vous entendez parler.
Urukingo n'urukingo rwemejwe na OMS, n'urucanco rwemewe rero nk'izindi zose mumva zivugwa. Ruremewe na OMS rukaba ku rutonde rw'izizwi nk'izikora mu kugwanya COVID-19. N'urukingo rutangwa kandi mu biringo bibiri by'intera y'indwi zitatu canke zine. Tuvuga ko umuntu yakingiwe by'ukuri inyuma y'izo ncanco zibiri. Niko yashimangiye yashimira Ubushinwa bwatanze izo ncanco n'abategetsi b'u Burundi batevye bakazemera. Zhao Jiangping aseruka Ubushinwa mu Burundi nawe yavuze ko izo ncanco zatanzwe mu ntumbero yo gukomeza ubucuti mpuzamakungu mu vyerekeye kugwanya COVID-19.
Lors du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le COVID-19 de Nice en juin 2020,
mu nama y'Ubushinwa n'ibihugu vya Afrika kubijanye no gufashanya kugwanya COVID-19 yabaye mu kwa gatandatu 2020. Prezida w'Ubushinwa yasezeranye gushyiraho urukingo ruzosangirwa n'isi yose. Ibihugu bikenye na cyane cyane bya Afurika nizo bya mbere biruhabwa. Uburundi buri muri ibyo. Iki kiza cyugarije isi kitwibutsa ukuntu dukeneraniye kandi ko ata gihugu na kimwe kibwirizwa gukumirwa. Niko mfasoni yamenyesheje. Muganga Tadani Kumana, umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi, yatangaje ko abifuza gucanjwa bose bazotangura kwiyandikisha kuri uyu wa gatanu.
Igihugu bifuza kuronka incanco ni ku bushake agahato karimo rero guherejo tugiye kugurura urutonde uzobikenera azoza yandikishe kugira ngo tumenye ababa bakeneye izo ncanco. Wabonye ko zibikwa ahantu hameze neza, nibyo kumvikana yo tujye tuzijana ahari hose turondeza bipimisha kuko keza kubikwa neza. Ibyo tuzofasha rero kugira ngo tumenye abazikeneye abarundi canke abanyamahanga ba mu Burundi. Uretse kwiyandikisha kuko tumenye abazikeneye, izo musaba yuko asinya gwa rupapuro nkuko shiramwe mu z'amafungo y'imeseri isaba.
Anagaruka ku mirwi y'abantu izoshirwa imbere mu mwanya wa mbere.
abo tuzohera ko nabavyifuza bakora sanzu korana mu shikiranganje basanzu bavura abene gihugu nabandi bagendana ingwara ngendano hamwe nabarenza imyaka 60 co kimwe nuwo wese avyifuza muti bizogenda gute rero nuko amasite dusanzu dupimira ko mugira wa coronavirus niyo tuzokoresha kugira ngo dutange incanco ku bavyifuza vyumvikana rero yuko nta muntu nayo bavyifuza dushobora guhura cancho wa coronavirus atipimishije
Mumea za kuno kwezo vundi bigiteze kandi zinzi nchancho zingana ni humijana 52 zizotangwa ni banki isi yose. Iyo banki maze kwemerera Burundi muri rusangi zigera ku miliyoni 2,800,000 nkuko byemezwa n'umushikanganje w'amagara y'abantu. Nkuko bigaragarira ku rutonde rutangwa na OMS ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu Burundi ni bwamara gutangura gucanca abubamo ibihugu bya Eritrea na Korea y'Amajyaruguru nizo zonyene bizaba bisigaye bitaremera nchancho. Igihugu cya Tanzania cyari cyaranzanse ku ntwari ya Perezida Magufuli cyazemeye mu mezi aheze yamaze gusezera isi asubirirwa n'umupfasoni Samia Suluhu Hassan. Eloge urika neza ijwi rya Amerika.
Tugushimire Eloge kuri iyo nkuru.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Societe ikora imiti yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Moderna ivuga ku Rwanda Senegal na Afrika y'Epfo bishobora kuba ibibanza izoshiramwo Ihinguriro ryayo rikora incanco muri Afrika iyo societe itegekanya gutangura guhingurira muri Afrika incanco zigera ku miliyoni 500,000 ku mwaka muri zo harimwo incanco zo gukingikiza cha COVID-19 nabajije umuganga w'umurundi Dr Frank Nziza akurikiranira hafi amakuru ajanye n'amagara y'abantu muri rusangi na yerekeye kiza cha COVID-19 cane cane uko yakira ingingo y'isosiete Moderna
ngo tuyakira neza kuko ni nkuru ije gutuma ngira ngo incanco zegera cyane ibihugu bya Afrika kuko murazi yuko ibihugu bya Afrika ari abantu bakiye cyane bamaze kuronswa izo ncanco za COVID-19 ni nk'ababaye ibice nka 4 cyangwa 5 kwijana mu banyagihugu bose bo muri Afrika bivuga yuko izo ncanco zizofasha nkumbure kwegereza abanyafrika izo ncanco naho izo ancho zigira ziboneka ubunyene kuko na cyane cyane ubu icyari gikenewe kwari uko izo ncanco ziboneka vuba na bwango ariko ibyo nibaza yuko bitazofasha mu minsi iri kiraza ariko ntibizoce bitangura bunonye
kubona ibihugu nk'u Rwanda Afrika y'Epfo na Senegal ibyo iyo societe iri kiriyumvira guhitamwo igihugu kimwe kizokwakira iryo hinguriro ryacu ryo gukora imiti n'incanco byerekana ko ibyo ibihugu bisanzwe bifise uburyo bifise n'ubuhinga mu bijanye nivyereke amagara y'abantu mubona kubona yahisemo ivyo bihugu ari ingingo nziza
uhitamo ivyo bihugu nibaza yuko bibabifatiye ku bintu byinshi na cane cane bibabifatiye kuko iyo shira hamwe ribibona iyo shira hamwe Moderna yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse yuko rikora ivyo vy'imiti risanzwe ari n'ishira hamwe ry'ubudandaji bivuga yuko imbere yuko bashinga ishira hamwe mu gihugu kinaka barabanza bakigana cane cane bimwe byo gushora imari kungene bibe bisanzwe bitunganije muri ico gihugu bararaba kungene ivyamagara abantu bisanzwe bitunganije bararaba ubuhinga abantu baba bafite bakaraba no gushaka kwa politiki ivyo bihugu babiriko birerekana mu guhamagara cyane iyo mashirahamwe afite ubuhinga bukomeye kugira ngo bashobore kuza no kuvuga ngo ni ibintu byinshi bifatirwa ko ku buryo bigoye gutanga isiguro imwe kuvuga ngo batoye ngo igihugu cy'icanki niko uravye u Rwanda na Senegal na Afrika y'Epfo ushize ku rutonde rw'ibihugu byo babifise ubutunzi burengeje sivyo biza ku isi isonga bivuga yuko haba hari ibindi bintu byinshi bifatirwa ko bifatira ku butunzi gusa hari ibintu byinshi nibyo mbeje kuvuga rimwe rimwe mu bifatirwa
Afeyana ari mu bashinze isosiyete Moderna aravuga ko icyo bashaka gushika ko muri rusangi ari gushiraho iryo hinguriro rishobora gukora incanco zitandukanye z'ingwara zitandukanye ngo kugira ngo muri kazoza hasubire kwaduka ikiza iki cya COVID-19 hazobe ngo hari uburyo ushobora kwihuta bwo gukora izo ncanco mu karere ka Afrika ni kintu ciza rero ku bwanyu muri rusangi kuba igomekire ryo hinguriro muri Afrika rishobora gukora iyo miti n'incanco mu gihe hazokwaduka ibindi biza nta wubyifuza ariko ni ibintu bishoboka Afrika izoba yiteguye gukora ningoga no kunyarutsa izo ncanco
nego ni kintu ciza muri rusangi kandi novuga yuko ari kintu kiko kiraza novuga muri iyi minsi kuko yushira hamwe Moderna rihambije yandi mashira hamwe nka Pfizer yo muri leta z'umwe za Amerika na BioNTech yo mu Budage nazo nyene zari zavuze yuko zishaka gukora incanco za malaria n'igituntu nazo nyene zishaka kubikorera mu Rwanda no muri Senegal mu kuvuga ngo ibyo bintu ni byiza muri rusangi gusa icyo nkumbure no kugira ariko baratwumviriza nuko icyo bakiza gusumba no kuvuga icyo umuntu yoshaka no kuvuga kuri Afrika nuko hatokubakwa gusa ibijanye nayo mahinguriro ahubwo nubwo buhinga bwozanwa bakagira kimwe bita transfert de technologie no kuvuga ngo ubwo buhinga bukazanwa muri Afrika kuko iyo bubatse ihinguriro ntibica bisigura yuko ubwo buhinga icyo gihe gukisha kigugumana no kuvuga ngo aho hantu bohumva neza yuko ari ahantu tuba twifuza yuko mu myaka izana nyine twashika
murakoze cyane
ego murakoze namwe
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Tugaruke mu Rwanda aha banywanyi urunani rw'amakoperative y'ababoshi rwa Ngororero uko vango bavuga ko ugo runani rumaze kubazanira iterambere ridasanzwe ugereranije n'uko bari babayeho imbere yo kuryinjiramwo yamara baracyafise inzitizi zo kubura isoko k'ibihangano byaryo zibabuza kwagura ibikogwa no kwiteza imbere kurushaho mugenzi wacu Jean Baptiste Ndabananiye abahe inkuru y'imvaho
ni kwisayine za mu gitondo twinjiye mu biro bya Ikovango mu gakiriro kangororero turabona nibihangano byiganje nibikorwa mu bivovorwa by'ibigori intaratare ibifunzo n'ishingi ibi bihangano birimo ibikapu byo guhahiramo udusupla batereka amasahani ku meza utuntu tumeze nk'ubwato dushyirwamo imbuto ku meza n'uduseke bene utu duseke turi kubona nitwo twahinduriye amateka Alexis Ategekimana mu buryo butangaje nk'uko abyemeza Mu banyamuryango 262 ba Ikovango abagabo barimo uyu Hategekimana ni babiri gusa kubera ko abagabo muri rusange bategereza kuboshyi ari ubw'abagore Hategekimana yaryinjiyemo 2010 asobanura ko mbere yo kwinjira muri rihuriro yari umutindinya kujya ariko kubageze kuri
na mituwele baere kumufla magana tandatu na hivu gayo bala yungtapiraga kakirigo banyelela na hivu mudugudu na hagu jichibanda ngurifayo korola nasimbiri jinajiraga na hanu kwa avu najiraga ni jitanga za kukona rinji kuonza hapa naba unyumuri lo muunzu hariku unanje vula kujikutanga chana awanga wako mudugudu nhuye itarino kuri ila milio nenye ububazima na te insina zi jezeti magana vili na mirongu itano uruha ya gachionu hundi ntabwo rwajya munsi ya miliyoni
nawe uburibwe bwo kubura icyakora guhora afaterwa amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza n'igisuzuguriro cy'ubutindinya kujya nibyo byatumye afata icyemezo cyo kujya mu boshyi kandi ari umugabo ku ikubitiro yagendaga ahisha intaratare n'ibifunzo byo kuboha kugira ngo hatagira ubibona akamukwena amafaranga y'u Rwanda 15,000 yabonye kuduseke dutatu yaboshye mu gihe kitageze ku byumweru bibiri akinjiramo niyo yamutiye akanyabugabo ko kugenda yemye no guhishura kwa boha Si Hategekimana wenyine uvuga ko amaze gutera imbere bifatika kubera irihuriro. Uyu ni Caritas Barayagira, perezida wungirije wa Ikovango.
umugabo yacaga hirya akazana nanjye wenda nkasigara imuhira ugasanga urugo rutaje imbere niba mbano dufaranga hano mu ihuriro tw'ibikorwa nabashije gukora kidasanzwe baragatungo twagezeho kaduha ifumbire n'inka umuntu arahinga agafumbira ukeza ibyo kurya ndetse tugasagurana n'agasoko
mbere mutaragira iyo nka
twahoraga ducinshuro kubera guhinga si neza kajya guhingira umuntu oya ntabwo nje cinshuro natandukanye nabyo
usibye ububoshyi ikovango ryigisha abaturage imyuga irimo kudoda imyenda nk'uko Pascal yamfashije perezida wa Ikovango abisobanura
tujya dukorana n'akarere tugasinyana nyuma y'amasezerano bakaduha ubyiruko cyangwa n'abantu baturage bo mu kiciro cya mbere tukabigisha imyuga
avuga ko bamaze kwigisha barenga 210 biganjemo abakobwa babyariye iwabo ko bateganya gutangira kwigisha abandi barenga 30 muri uku kwezi kandi ko iki gikorwa bagikesha ubu bushabitsi bw'ibihangano cyane cyane ibyo mu bivuvurwa by'ibigori gusa hari ibihangano byatangiye kuboreramo iki tuguyeho n'igikapu kiboshye mu bivuvurwa cyaramunzwe dukanzeho ifu ihita isesekara hasi yamfashije avuga ko cyabuswe muri 2014 ariko kibura umuguzi yongeraho ko abaturuka mu mijyi ari bo hanini bafite ubushobozi bwo kubigura kwiyo bitabiye imurikagurisha expo mu mujyi wa Kigali abanyamujyi n'abanyamahanga bagura ibihangano byabo bigashira bakagaruka gutwara ibindi aha ikovango rikorera ni mu cyaro ibikorwa by'ibanze byaho no buhinzi n'ubworozi yamfashije nawe ahageze avuye muri bimwe muri ibyo bikorwa kuko twamusabye kuhahurira hari hafunze niho ahera saba leta uruhare rwayo kugira ngo ubushabitsi bubabere umwuga aratangira avuga ko kubyaza umusaruro bivovorwa rumwe hariko wabo
ikintu kidasanzwe wenda ngo mutundi turere niyo tujye muri expo inzira z'ikigenywa koroni dahari kumva ngo ikivovorwa mu karere ka Ngororero turi kukibyaza umusaruro turi kugikuramo igikapu batuboneye nk'igihugu runaka gikunze ibi bintu hariyo nk'umuntu tugakorana tukajya tuboha tubimuhereza kwicara ukabaho igikapu kirakwinjiriza 5,000 mu minsi ibiri nani utabikora kandi barabizi kubikora cyane ariko bacibwa intege no kuvuga ati ndabikora mbimaze iki
yongeraho ko ikibazo cyo kubura isoko gikemutse byatuma bakomeza kurushaho kuzana impinduka mu baturage binyuze muri gahunda zinyuranye zirimo kubigisha imyuga Ange Uwiringiye Imana ni umwe muri babakobwa bigishijwe ububoshyi na Yukovango avuga ko yiteguye kubyaza umusaruro icyarahani yahawe n'akarere nyuma yo kwigishwa n'irihuriro
kwizere ndagifite kuko ndera ku bandi nkabona babayeho neza kuruta uko mbayeho kubera ntadoga
icyo cyarahani ntarakibyaza umusaruro kuko kinoza ubumenyi yahakuye mu gihe cy'amezi ane kubera kutabasha kwiga buri munsi bitewe no kurwaragurika k'umwana we Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative Jean Bosco Harerimana yatubwiye ko iki kibazo cyo kubura amasoko ku bicuruzwa by'amakoperative kitari umwihariko wa Ikovango ariko ko bagihagurukiye
Araho bigaragara kubera kutamenya isoko riri ariko icyo duhita kenshi tubahuza n'isoko kuko muri rusange ibibazo bibonetse bihita bibonerwa igisubizo biramutse ibyo bakora bikeneye ku isoko nta mpamvu nimwe babura isoko kandi icyo kibazo tugiye kucyitaho ku buryo kibonerwa igisubizo mu gihe cyavuye
Harerimana ngira ngo kuri basanga iby'irihuriro rikora bifite ibyakosorwa kugira ngo bibashe kwitwara neza ku isoko bazabafasha kubinonosora neza
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi naha ya makuru y'akakanya garukiye. Mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Ndashimiye kwa muziki. Yatumye menyekana.
Manuro zanje sikubere mucho
buzima bwawe kikubera ingingi ubyo kora byose kwishira inzira Hari inyabunyegeri